Muracyakurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Muradukurikira ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vo.com. Kuma radio yanyu mu Burundi muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ngibyo rero muri Isanga ikaze mu kiganiro cyanyu. Komisiyo y'umuryango w'abibumbye ikora itohoza ku bwicanyi mu Burundi yasabye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa ruri irahe mu Buholandi gukurikirana ibyaha byakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 2015 kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 6 2016. Umuyobozi w'iyi komisiyo Fatsa Ugerguz yabwiye Ijwi rya Amerika ejo bundi kuwa mbere ushize ko kuri bo ubwicanyi bwabaye mu Burundi muri kiriya gihe mu ruriya mwaka rero ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko. Ugerguz asobanura ko bafite ibimenyetso biganisha kwemeza ko mu Burundi habaye ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa se crime contre l'humanité mu Gifaransa. Iyi komisiyo igiye muri CPI nyuma y'inteko ishinga amategeko y'Uburayi bwunze ubumwe yabisabye mu kwezi kwa mbere gushize. Ikindi kandi hari itsinda ry'abanyamategeko avoka b'Abarundi n'abanyamahanga ryagejeje muri CPI ibirego by'imiryango 100 y'Abarundi ivuga ko yiciwe. Naho umushinjacyaha mukuru wa CPI Fatou Bensouda yatangaje mu mpera z'umwaka w'2016 ko yatangiye amatohoza y'ibanze cyangwa se amatohoza y'intango ku bwicanyi bwo mu Burundi. Aya matohoza y'ibanze, amatohoza y'intango avuga iki? Asigura iki? Ese urukiko CPI, Sentare CPI, izakurikirana ibyaha by'ubwicanyi byakorewe mu Burundi koko? Kugira ngo dusobanukirwe, nabatumiriye Maître Lambert Nigarura, kandi mu cyumweru gitaha tuzabigarukaho nanone n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu. Umushyitsi w'uyu munsi rero Maître Nigarura ni umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa kongera gakorana na Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Ahagarariye isekeza ry'iminsi 100 ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Maître Nigaba, muraho, murakomeye?
Yego turakomeye, turabaramukije nawe ko baratwumviriza.
Mbashimiye cyane rwose uyu mwanya muduhaye kugira ngo duhinyanyure ibintu tubisobanukirwe. None irisekeza murimo muvuga yuko ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi, mu magambo make bivuga iki?
Mu bisanzwe iyo tuvuze isekeza ry'iminsi 100 ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi, ni isekeza ryatanguye itariki 17 ukwezi kw'indwi umwaka turimo wa 2017. Kubera iki twayise isekeza ry'iminsi 100? Ni uko kuvaho Burundi bufata ingingo y'uko sokora mu masezerano ashiraho sentare buza makungu mpana byaha ingingo rero ituma busoko busokora muvemwe Burundi izorangira itariki 27 ukwezi kw'icumi umwaka duharuye rero ku munsi wa mbere itariki 17 z'ukwindwi twaharuye hasigaye iminsi gusa kugira ngo iyo ngingo y'ukwivuka mu masezerano ibe ntabanduka tushaka gufata yuko mu gihe Burundi butazuba buke masezerano kugira ngo sentare ishobore guhana ibyaha biri kubikorwa mu Burundi bizoba bifite ingorane zidasanzwe ariko kuko igihugu kitaba kikiri mu masezerano nta tegeko rigitegeka gukorana n'abahinga cyangwa abagira amatohoza ariyo sentare tukumva yuko rero haja habamwo ingorane aricyo gituma twagisekeza kugira ngo dusatungane mpuzamakungu dusabe iyo sentare yuko yokwihutira kugura amatohoza imbere yuko iyo minsi irangira yuko iyo minsi ijana twari twaharuye itangira kuko hasigaye iminsi iri munsi ya 60 kugira ngo igihe inguvu amatohoza abahinga b'iyo sentare bashobore kuba bakurikirana ivyo bibazo ubwo bwicanyi basohoye n'imitahe y'ubukurikirana abakoze ayo marorero.
Mu yandi magambo ni ukuvuga yuko aya matohoza y'intango Bensouda yavuze kuri mwebwe ni intambwe ikiri hasi cyane.
Oya, intambwe ikiri hasi ni intambwe ya mbere kuko niko bisanzwe bigenda. Ubusanzwe amatohoza y'ibanze asigura iki? Iyo sentare imaze kuronka amakuru yuko hariho ubwicanyi hariho ibyaha bisanzwe bikurikiranwa nayo bikogwa mu gihugu cyasinye amasezerano iyo sentare rero ironka amakuru ihawe n'amashyirahamwe yigenga ihawe n'abashingwamanza ihawe mbere n'imiryango iba yarabuze gutyo igaca ibona yuko ibyaha bishobora kuba byarakoze iraheza rero igaca itanguza amatohoza y'ibanze nayo abashimikiye ku kwiga amakuru yaronse ibyagirizi n'ibyemezo yaronse kugira irabe koko ibyo bintu yaronse byemeza bigaragaza yuko ibyaha isanzwe ikurikirana byoba byarakoze imaze rero kubona yuko ibyaha byakozwe izo nkuru ifise ko zishemeye iraheza ikacigenda ku ntambwira kabiri ariyo yo kugurura amatohoza nyezina twe rero tuvuga tuti ibiriko bikorwa mu Burundi amashyirahamwe yigenga yagumye atanga ivyegeranyo ivyemezo eka n'ibintu bitagoye no guhinyuza kuko n'ababikora ntibigeze binyegeza kumbure babikinye nk'uko bariko bakinire resi no bahakana rero kugufata ku murango bagafatwa n'imodoka z'igipolisi ku izuba riva abantu bagakurwa mu mihana ku murango gukira gatoga iziga cyangwa bakabusengero bibaza yuko ari ibintu by'ibikintu tubarakina ariko ni icyemezo kimusiga cyerekana yuko byazaha biriko birakorwa kandi bikorwa umurango ubona nicyo gituma tuvuga tuti ibintu byari bikwiye yuko iyo sentare ite by'amatohoza kuko kuraba yuko ibyaha byakozwe ntibigoye kuko ntibyakozwe nk'ibyo ababikoze babikoze habona biriho abazimiye barazimiye abapfuye barishwe bahohotse cyangwa babanje gufatwa ku gufatwa n'abakenyezi ibyo byose bagaseseshwa muri ibyegeranyo biriho kanatsinda mwabonye yuko n'icyegeranyo cy'umugwi w'abahinga ba ONU cyari ari kivyemeje twagira rero tuti hoho na mata by'aya mata nta gisibya sentare ubuhoho nta gimiraronse icyemezo kugira ngo ije ku ntambwe ya kabiri.
Mbere yuko duha urubuga abanyagihugu kugira ngo mwiganirire nagira ngo usigure neza nk'umunyamategeko koko kandi ukurikirana iby'iyi sentare n'ibibazo by'u Burundi, none se u Burundi buzavamo yego? Kandi wavuze yuko bizaba bigoye gukora amatohoza, ariko se bivuga yuko CPI izabifunze ama icyo nshaka kuvuga ntabwo ishobora na gato gukurikirana abarundi baba bakekwaho ibyaha byibasiye inyoko muntu nyuma y'iri ya tariki 27 y'ukwezi kwa 10.
Urakoze cyane kumva icyo kibazo. Mu bisanzwe amategeko ashyiraho iyo sentare ni ukuvuga amasezerano y'iroma kugira ngo witure iyo sentare cyangwa kugira ngo iyo sentare ishobore kugira ububasha bwo gukurikirana ibyaha isanzwe bifite uburenganzira bwo gukurikirana bica mu nzira zitatu. Ubwa mbere igihugu nyine kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayasinye kirashobora gusaba yuko intare ikurikirana ibyaha biba biri ku bikorwa ku butaka bwacu. Iyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri naho inama nkuru ya ONG y'umutekano ishobora gusaba iyo sentare gukorera mu gihugu kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayasinye. Uburyo bwa gatatu ariko bwa nyuma ni umushikirizamanza wenyine iyo sentare afata ingingo yo kugira amatora mu gihugu cyasinye amasezerano. Iyo ngingo ntushobora kuyifata mu gihugu kitasinye amasezerano. Mugabo iyo ari mu gihugu cyasinye amasezerano arafata iyo ngingo wenyine ubwiwe bwa minwe kuko aronsa amakuru yemeza yuko ubwicanyi ibyaha bitatu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare ibiriko birakorwa muri icyo gihugu na cyane cyane mu butungane bw'icyo gihugu iyo butakoze kuko amasezerano ashyiraho iyo sentare arasomora neza yuko iyo sentare ikora akazi mu gihe amasentare yo mu gihugu atanga uvu atagushaka cyangwa ubushobozi ifise kugira ngo ukurikire ibyo byaha.
Ariko
rero leta y'u Burundi yari yarasinye amasezerano ibiriko birakurikizwa biri muri cya gice kimeze kubabwira umushikirizamanza wenyine afata ingingo ubwiwe bwa minwe kuko afata amakuru ayo makuru nayo yahawe n'amashyirahamwe asanzwe turimo amashyirahamwe yigenga yashyikirijwe amakuru bamushyikirije amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye by'abahinga byagiye birerekana yuko harimo ibyaha bikurikiranwa n'iyo sentare biriko birakorwa. Acafata rero ingingo yo kugura amatohoza y'ibanze mu itariki 2025 ukwezi kwa kane mwaka 2026 isigura yuko umwanya uheze ariko araraba inkuru ya ronse ivyegeranya aronka yuko koko ivyo vyaha bikurikirana vyakozwe akabiri akabona yuko na sentare zo mu Burundi ata kintu na kimwe zakoze cyangwa atagushaka cyangwa atagushobora zifise kugira ngo zikurikirane ibyo vyaha. Umwanya rero yaronse usa n'uhagije na cyane cyane yuko ibyaha bigaragara ababikoze batigeze binyegeza ibintu byabaye ku mugaragaro byumvikana yuko amatohoza ageze ko atanga muti itariki 2027 amatohoza ntazosubira gukunda amatohoza inyuma y'itariki 2027 arashoboka birashoboka cyane gusa harimo ingorane kubera Burundi atategeko rizoba ririho ributegeka gukorana n'abahinga n'abakozi b'iyo sentare mugabo naho hoba inyuma y'iyo sentare inyuma y'iyo tariki sentare irafise uburenganzira bwo kubandanya amatohoza yatanguye kuko se Burundi bwafashe ingingo yo kwisokora mu ayo mahirwe sentare izaramba amaze gutangura amatohoza ni ukuvuga yuko nta kintu gishasha kizoba gikenewe atari uko gusa intambara nuko Burundi itariki 2013 atategeko na rimwe buzoba bufise bwo gukorana n'abo bashikirije manda n'ibyayo by'umushikirizamanda wa sentare sentare mpanabyaha.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Metro Lambert Nigarura kuri biriya bibazo by'u Burundi na sentare mpuzamakungu CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Kandi nagira ngo mbibutse yuko mundwi iza mu kuvuga mu cyumweru gitaha tuzabigarukaho nanone n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu. Kuri telefone turi kumwe na Ndabakenga. Ndabakenga we, akabazo kawe
ibibazo mfite ni bijyanye n'uwo mutumwa ariko atubwira ingene amakungu ashobora kuza kuraba gutoza ibyaha byabereye mu Burundi. Icyashaka ndamubaza nk'umunyamategeko ko ibyaha yego mu Burundi byarabaye kandi tagatoshesha rumuri ariko hariho n'ibya usanga byakozwe n'abantu bato bato n'ibijyanye nk'ubwicanyi usanga bamwe bavuga ngo n'abarozi abandi n'ibindi hariho n'ibya usanga byakozwe n'abantu w'abategetsi. Ibyo rero ashaka nk'umutumire aze adutandukaniriza neza uko bajya bitoza n'ingene bizogenda. Igikurikira ubona ko Uburundi bwavuye muri CEPI donke ushaka kumenya rero ingene bizogenda kandi nicyo gihe nko mu gihe amasezerano yarindutse cyangwa atagihari ukuntu abo bahinga bazoshika n'ingene bizogenda. Igikurikira ubwiye amatohoza nyine hari ukuntu mbona umenga bahereye ahatariho anako abantu uri kuraraba nyene bagiye barabona cyangwa bicwa ni guhera ku 1965 2024 1983 ubu rero urabona ko bashinikiye kuri 2 kumuyumbira 15 ejo bundi ko kawinga yisunzi kinde ibyabaye mu kubyurenga gida nta gaciro baziha bimeze gute
bekero
abantu barabaheze ni ruhebwa
hiniraho
nashaka umuhinga adusigurire neza umunyamategeko twumve neza ko itegeko rya 2015 atari huriye n'igihumbi kimwe n'amajana 65 72 murakoze
ye ndabakengana urakoze reka metre nigarura gusubize
urakoze cyane ndashimiye ndabakenga ku bibazo nkora mutima bajije azo nza kumwishyura iza kuko mbona ndabifite inyishu yabarije ati mbega none ko ibyaha byakozwe ari byinshi kandi biragaragaye ko ibyaha byakozwe ati mugabo byakozwe ku buryo butandukanye atari ibyakozwe n'abantu bato bato hari ibyakozwe n'abantu b'abategetsi ati mbene hariho n'ibibazo by'ukwicana bihereye ati ku burozi n'ibindi akagira ati none amatohoza azogenda gute bazobahana gute icyo no mubwira cyo nuko sentare ntaraha ni sentare isanzwe ikurikirana ibyaha abiri mu itatu gusa ni ukuvuga ibyaha by'agahomerabunwa mu gifaransa bita crime contre l'humanité ni ibyaha byo mu ntambara ibyaha recrimine n'icyaha cy'abanyabwoko genocide ibyo byaha biri mu mice itatu gusa iyo sentare ifise ububasha n'uburenganzira ukurikira iyo rero ibyo byaha tubonaguye turazi ikiguro iri mu masezerano ashyiraho iyo sentare mbere bisanzwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ibyaha bikomakomeye ibyaha biri ku rugero rwo hejuru bidakorwa n'uwo ari we wese ushobora gukora icyaha cy'ihonyabwoko uri umuntu umwe nka wewe ndabakenga cyangwa jyewe ntushobora gukora umuntu umwe ntushobora gukora ibyaha byo mu ntambara umuntu umwe ibyaha rero bikorwa n'abantu bakomakomeye gusa abo twokwita abategetsi nk'uko nababivuze ni ukuvuga kugira ushobore gukora ibyo byaha bisanzwe bikurikirana muri sentare ni uko uba uri umuntu afise igisoda cyangwa siporisi kumbure cyangwa ufise umugwi urwana uba uwa leta cyangwa uba umugwi urwanya leta niyo mice itatu gusa ishobora gukurikiranwa ku byaha kuko si umuntu uwo ari we wese akora ibyaha bikurikiranwa n'ibisentare nkakubwira rero ko bajya bica bicibiye ku burozi b'ababurozi icyo si icyaha gikurikiranwa imbere y'ayo masezerano ashyiraho iyo sentare nkuko kuba wishe umuntu umwe ntibituma gukurikiranwa n'iyo sentare niho abantu rero bakwiye gutahura ubwicanyi bwa Burundi bwagiye bukorwa n'inzego z'umutekano zishyigikiwe n'abategetsi cyangwa ubwicanyi bugakorwa n'imigi iba yitwa kurwanya leta si umuntu rero umwe kandi agashobora gukora ibyo byakomeye nakubwira rero waba uzi uti none mu gihe Burundi bwosokora bizogenda gute bohereza abagira amatohoza gute muri satuwe biratarikanije neza nk'uko nabibabwiye igihugu kimaze kuva muri ayo masezerano ubwo kikavayo igihe sentare yamaze gutanga amasezerano nka kujya yamaze kubikora mu Burundi tariki 25 zo kwa kane umwaka uheze iyo sentare ububasha bwo kubanda amatohoza iba yaratanguye irashobora mbere n'ikuguye amatohoza n'izina nyuma y'iyo tariki haba hari intambamyi kuko abahinga bayo ntibashobora gusaba leta ko ibaha ibyemezo cyangwa ivugane n'aba cyangwa n'abandi kuko nta tegeko iba yitegeka gukorana n'abashyira kubera iba yavuye mu masezerano iyo niyo ntambamyi gusa n'ahandi abahinga sentare ziguma izimanasha mugabo rero mukamenya yuko ku by'u Burundi n'ibigoye cyane kuko umugabo w'abahinga bawe ni barahe bakoze igikorwa cy'iteka igikorwa cyiza kuko cyakozwe n'abahinga nta bigoye gukora kuko abacitse ku icumu imiryango y'ababuze iriho ibyemezo biriho bisigura yuko naho yo kwanka ko bakorana ntibobura ibyemezo bikwiye byatuma babashengeza aho rero nta masaha dukwiye kugira mugabo birakenewe kandi tubizi kandi tubizi yuko iyo sentare iziguye amatohoza inyuma imbere y'iyo tariki igere kuba ryategeko rikeneye ku Burundi gukorana nayo igishobora gutegeka leta y'u Burundi ikindi yavuze yavuze ati habaye ubwicanyi kuva kera kuva mu 1965 ubushi mu 1972 mu 1993 ibyo bintu ni ukuri yavuze nina tugituma ni wari ubwicanyi kubera ubwo bwicanyi bwose butigeze buhanwa atakuri kugeze kuboneka ariko nagira ndaguha umuco nk'uko amategeko abivuga mu bisanzwe isentare mpanabyahuza amafungu yashinzwe n'amasezerano y'i Roma y'1998 ayo masezerano acaga mu ngiro itariki imwe y'ukwindwi umwaka w'2022 ayo masezerano aramenyesha neza yuko isentare ifise uburenganzira bumwe gusa bwo gukurikirana ibyaha byakozwe inyuma yaho amasezerano yashyiraho agiye mu nzige
ni ukuvuga nyuma y'umwaka w'2022
ni ukuvuga yuko isentare ishobora gukurikirana ibyaha bikozwe n'ibyonyine byakozwe kizindi z'ukwezi kw'indwi 2022 ibiri nyuma yaho iyo sentare ntatengangira ifite byo kubikurikirana kuko niko amategeko ayishyiraho yanditswe ntibishobora guhinduka ariko ibyabaye muri ibyo byaha si ukuvuga ko babiyabyigiye cyangwa abakorewe ibyaha baba barahije nicyo gituma mu masezerano y'i Arusha yategekanye yuko hajyaho ubutungane bw'igihugu kivuye mu ntambara niyo bita justice transitionnelle ibyo nabyo byashyiraho umuvuzi wo kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe na sentare tribunal social pour le bon de civile na rizamo sentare yihariye ku Burundi iyo nayo ikaba ariyo ifise uburenganzira bw'ikintu ibyo byaha kandi gitangaje ni uko leta iriho uwo munsi yashyizeho uwo mugwi wo gushyira wo kumenya ukuri no kurekuriranira naho yawushyizeho bidaciye mu mategeko kuko hariho imigwi imwe yakumiriwe amavuga nk'abasekera amashyirahamwe y'agateka ka muntu n'abandi mu itegeko rishyiraho rica rikuraho iyo sentare mpuzamakungu byumvikana leta y'uwo munsi idashaka yuko hamenyekana ukuri idashaka yuko ukuri kuja habona kubyavuye kandi igatangaza ko abatwara igihugu bari no mu babuze abantu icyo gihe cyo mu 1926 nibyo bishyira ubwenge tukibaza tuti uwo munsi turiko tujahe ko tudashaka kumenya ukuri mu byabaye nta bundi rero butungane bushoboka atari ubuzoba bushyizweho niyo sentare itegekanijwe n'amasezerano y'i Arusha amasezerano y'i Arusha ariko arahonyangwa sentare yategekanijwe n'ayo masezerano yakuwemwo byumvikana yuko mwebwe wewe nk'uko wabagiye ikibazo ukibaza cyane cyane leta y'u Burundi idashaka ko iyo sentare ijyaho niyo yonyine ikibasha kuko gukurikirana ibyaha byabaye mu 1995 1993 gushika mu 2022 iyo tariki nabagiye amasezerano ashinzwe kugira ngo umpanabyaha atangira gukora
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibibazo by'u Burundi n'ubutungane mpuzamakungu Maître Lambert Nigabaniwe udusobanurira kuri telefone dufite Habumukiza we
Oui Thomas
Ubaza akabazo kamwe kagufi
Ego cyane ariko nk'umundi nagoma mbira abantu bakunda gukira ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati sentare ngo yibasira ngo kuba Nyafurika nibyo birashoboka ko ubiravye ku migabane ishyika itanu yo biri ku inosi umugabane wa Afurika n'ukuri niwo ugaragara mu ibyaha hama igiye mbandanya nagira namwibarize mete iyi sentare y'amatohoza izokora azoba afise ingaruka iziye ku bantu bimirije gusubira mu biganiro iyo Arusha mu biganiro numvise bigiye gutangura mu kwezi kw'icumi hama ibyo ndabivuga fatiye haba ku ruhande rwa leta cyabure ku ruhande rwabo batavuga rumwe mbega abazitaba ibyo biganiro iryo tohoza rya CPI rizoba rifise izihe ngaruka murakoze
ye urakoze nawe niyo sacye yawe irakoze metre nigarura wamusobanurira
yego cyane ndamushimiye Habumukiza ku bibazo abagije nagarutse no cyane cyane ko bavuga yuko iyo sentare isanzwe ihinga inteko ikora cyane ku mugabane wa Afurika nagira ntange umuco gato iyo sentare nibyo benshi bayagira ko yoba ikora cyane cyane kuri Afurika ariko nagenda bamenyesha ikintu kimwe kuva iyo sentare ishingwa n'igihugu cya mbere cyasinye ayo masezerano ni igihugu cya Afurika ni igihugu cyitwa Senegal igihugu cya mbere ku isi nzima cyatangiye gusinya amasezerano ashyiraho iyo sentare ariko mu madosiye yose ariko akurikiranwa imbere y'iyo sentare madosiye arenga atandatu ane muri yo yashyikirijwe n'ibyo bihugu nyine bya Afurika biratangaje ko abantu aribo nyine basaba yose ntare gukora ama bakavuga ngo ibumi ikorera kuri Afrika kandi nuko nyine yabivuze ni kuri Afrika ibintu bitangaje yuko ariho hakorerwa ubwicanyi yewe n'icyo yose namanye mu kibanza cy'abashobora gukorerwa ibyo byaha nuko nababwiye ni ibyaha bidakorwa n'uwari we wese ni ibyaha bikorwa n'abantu bafise ikibanza cyo hejuru bafise igisubizo polisi cyangwa mu Rwanda byumvikana yuko uwo munsi kuba bagomba kuyirwanya ni kuko ari bafise inguvu zo kugomba kuvamo nk'uko ari bo bari bafite zo kwinjiramo kuko ni nabo bakurikiranwa n'iyo sentare umunyagihugu muto niwe atinyirwa n'iyo sentare akaba ari nawe ukorerwa ibyaha umuntu mukuru w'umutegetsi nawe afite igisubizo n'igipolisi ni uko ibyo byaha nta muntu n'umwe yose ntari afitirana atacaha yakoze twirinde rero kuvuga yuko tutoshye ntari ngo kuko nikore muri Afurika ni naho dukorerwa ibyaha ni nacyo gituma mbere abantu ko baba barakoze ibyaha baba bazi yuko bahavuye amafungu bakurikira gato bashaka kwigiriza ku butegetsi kugira ngo ibyaha bakoze bikurikirane nagira rero ngire ko ndakumenyesha ubu butumwa n'amategeko byayo tangura nta ngaruka yongera ku biganiro n'ibindi kuba rero nagenda kubwire twebwe ni rw'amashyirahamwe ashyigikiye kuba wakongera agashyigikira igakorana na sena y'impuzamakungu mpanabyaha cyangwa imbere n'amashyirahamwe asanzwe ari muri ibitekerezo by'iminsi ijana yitiriwe ubutumwa mpuzamakungu twarumvikanye kandi turabona yuko uwo munsi tumariwa mu bwicanyi umugama w'ugaruka mu Burundi ni wa mugenzi wo kudahana hano babwira yuko shyigikiye amasezerano yari hagati y'ingano agatuma abarundi bavuga ku mwana ariko murabyo yuko ariyo yashyizeho ubudahangarwa mfata kibanza bimwe bita immunité provisoire mugabo abantu bamaze gushaka ubutegetsi kuko baba babona bafise ibyaha bakurikiranwa icya mbere bihuta ni guhindura amategeko urabona ari kurikiranwa bakikora ko ibyaha yamase ya sentare yategura kuzocira urubanza abantu bakaba bahijemo bwadahangarwa mfata kibanza bugacika ukudahana kudahera ni bimwe mu Bifaransa dore immunité provisoire ari immunité définitive ni bintu rero biteye isoni ubu rero ntidushobora gusubira kwemera yuko hariho ukurikirana kw'abanyepolitiki gusa si indanza ikibi ni twebwe abarundi n'abanyamunyagihugu ahasigara kuko uzi yuko uzokora ibyaha ukacuronka ubudahangarwa ukaca ushaka ku butegetsi ugahindura amategeko ntuzosubire kuva ku butegetsi ba bantu babuze abantu babakaye abandi twebwe tuvuga tuti ibiganiro biba bitaba ukuri abakoze ibyaha biteye ubwoba bakeza guhanwa kuko nicyo kizotuma atabantu basubira kwica abantu nta kindi kintu kizoshoboka ubutungane butagiye imbere nta mahoro atabutungane nta mahoro ashoboka ubutungane intahe idashashe
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Augustin arategereje kuri telefone ariko nagira ngo mbe mwihanganishe gato ya Augustin ubu nyihanganiye ndagushyiraho mu kanya ubaza akabazo kawe nagira ngo gusa nibarize akantu gato ya metro nigarura Metre ururiya rukiko iriya sentare CPI ishinzwe kuburanisha ibyaha by'intambara crime de guerre ibyaha byibasiye inyoko muntu crime contre l'humanité niho nyabwoko genocide nyamara umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye yakoze itohoza kuri buriya bwicanyi bwo mu Burundi bwabaye hagati y'itariki ya 15 ukwezi kwa kane 2015 n'itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 2016 bavuga ko ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko ibi rero ntibyabivuze yuko mu Burundi muri uriya mwaka kare akanama gakoze itohoza nta genocide yabaye
urakoze cyane yavuze ati ni ubwicanyi buhagaze kuri politiki nakubwiye yuko nkuko nawe uheje kubisubiramo ni sentare ikurikirana ibyaha bitatu genocide ubwicanyi bwagahomera bunwa ubwicanyi bwo mu ntambara iyo rero avuze yuko hari ubwicanyi bwa politiki nibyo politiki iyo bavuze batanze ikiguro y'ijambo ihunyabwoko ariyo genocide ni ukuvuga ubwicanyi bugamije kumara abantu basangiye ubwoko umuryango idini ariko ma ibyo ntibiriho ni umugu wa politiki ntonimo ariko urabye neza sinzi ko wasomye ikijya cegeranye aravuga ko bigaragara yuko ubwicanyi bukomera bunwa crime contre l'humanité zakoze ubwo nabwo butandukanye na genocide naho nari yuko n'ibimenyetso byerekana niho nyabwoko ko bishoboka kuko urabona ari ku butegetsi ugomba kugira akubwira rero yuko naho se ntayo kurikirana ikibazo nka genocide nubundi nta genocide kubango yabaye naho leta iri kirandanye igira kuko abicwa umunsi bari mu bwoko bwose bahutu bari mu batutsi kuko nabica nyine abari ku butegetsi inzego zica bari mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu novuga rero yuko ubwicanyi rero bw'agahabunwa nibwo dufatiye ko nibwo dushimikiye ko kuko n'ayo masezerano tutegerano kibivuga icyo nacyo berekanwa yo kwica umugwi kanaka uwo nawo murawuzi ni umugwi wagwanije ikiringo cy'umukuru w'igihugu yuko kuva imyiyerekano itanguye igipolisi na cyane cyane umugwi w'imbonerakure na bamwe bamwe mu basirikare umugambi wo kumara abantu cyane cyane bafise imbere n'amavideo bagiye barafata n'amafoto bafashe mu myiyerekano ubu wese yagiye mu myiyerekano aba aciye ubwo gupfa naho mu gitabo ntabyaha atakikiriho umuntu abakazi yiyamiye igisingizo cy'umukuru w'igihugu umusirikare ava mu bwoko bw'abatutsi murumva yuko bifise umugwi kanaka yemewe ubwicanyi bwarateguwe ni ubwicanyi bufise umugwi kanaka wo kugiramo yuko ururimbo n'imbonerakure bavuga yuko ngo bateka bakeba babyara imbonerakure murumva abakeba ni bande ni bava yo kuyasigura nta kurya ndayiguha hariho ikintu cyatuwe umugwi kanaka kwicwa nkakubwira rero yuko ibimenyetso bikomeye by'abanyabwoko dufatiye ku majambo akuva mu nibuka amajambo yashyikirijwe n'icyegera cy'umukuru w'umuganga uri ku butegetsi yitoye na buri matari wo mu rwanda yose byo mu byegeranyo bavuga bati abariko bakora ibi umuhungu wa rwari yuzi mukabona n'ibintu iyo bari kugatutsaka mu makatiye muri buka baravuga ngo bajye gukura ngo aho ku musaga cyangwa kugura ngo ngo tugatwereke mibereyesi irindwi na kabiri urabona umugwi kanaka bagomba kwica bizagucanye rero bw'agahamuramunwa crime control humanity nka kurya byanditse mu cyegeranyo ngawe
ku buryo rero sentare niramuka ikoze amatohoza ariyo izavuga iti ibyaha tubona ni ibingibi niho nyabwoko se ni ibyaha byibasa inyokomuntu se cyangwa ni ibyaha by'intambara niyo yonyine izabivuga
niyo yonyine kuko umunsi amashyirahamwe yigenga abashingwamanza imiryango yabuze bo baramaze gushyikiriza ibyegeranyo n'ibyemezo n'ubwicanyi ingina bwakoze berekana amategeko asanzwe yo mu bukundi igitabo mpanabyaha n'amasezerano y'urumashyira y'iyo sentare ntibayerekana ibyo ari nka ubwicanyi bw'agahomerabunwa bisanzwe bitomoye mu mategeko ibigena bigenda ubwicanyi bwaribwo ibyo rero nabyo biratomoye haba mu ngingo y'igitabo y'amasezerano y'iyo sentare ubu rero iyo sentare nta kindi kintu kirakora mu ngingo y'umunani niyo itanya ibigize aha kuba ugomba kwica umuntu wabiteguye guhohotera umuntu ikamugira ubusa tugomba gufungira abantu ubusa kuzinanganya abantu ibyo bita disparition forcée mbere najya mu mbonerakure zavuze bisanzwe biri mu gace bye cy'ingingo y'umunani y'amasezerano y'urumashyira y'iyo sentare bivuga yuko ibyemezo bikwiye byatanzwe uyu munsi yajya amatohoza andi ariko arakorwa egzame kominere ni ukuvuga yuko ariko yiga inkuru afite kugira abone neza yuko koko ibyaha byakozwe bisanzwe biri muri iryo sentare isanzwe ikurikirana ni ukuvuga ibyaha bitatu cy'ubunyabwoko byo kumara abantu crime control humanity n'ibyaha mu ntambara
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga uri sentare mpuzamakungu CPI n'Uburundi bibanye bite ese ibyaha bizahanwa nibyo rero turimo tuganiraho kandi mbibutsa yuko mu ndwiza nabwo tuzabigarukaho n'umushikiranganje rw'agateka kazi na muntu mu Burundi kuri telefone dufite Augustin we vuga cyane akabazo kawe
yewe ani nyagomba kuvuga yuko byacegeranyo cyasohowe n'ijya komisiyo yaoni ko gihengamye kuko mu Burundi nimba hariho abantu bapfuye byagaragara neza ko baba bapfuye mu mpande zose akarorero ahanini bavuga yuko abantu bapfuye mu Burundi ari abantu biswe na leta, ariko kandi tukaba tuzi yuko hari abantu bapfuye bari nk'akarorero bari nko ku mugambwe wegamiye ubutegetsi. Tutanga akarorero hari umujene w'imbonerakure yiciwe mu Nyakabiga kandi uwo yiswe n'abantu bari barabara, abo nabo bariko baramanifesta bakaba bari baratumwe n'abantu. Abo nabo ni Pacific Ninahazwe Babitanga Shimira Imana Bambo Nimana
Augustin
raporo nyine barasho
muretse nkubaze ayo mazina yabo bantu uvuze ko ushobora kububeshya nta matohoza wakoze ngo umenye ko aribo babatumye. Icyo rero nagira ngo ngusabe buretse twumvikane mbere yo kuvuga amazina y'abantu ubashinja ibyaha kuri iyi radio, ntabwo aribyo dushinzwe. Twebwe turi kugerageza gusobanukirwa ibizakorwa ku bantu bose bihisha abandi muri ariya makimbirane, muri ariya matatu ya politiki yo mu Burundi. Ntabwo rero nifuza ko ubeshyera abantu, nta byemezo ufite.
Turi kuvuga abantu bahamagariye abantu bijya mu ibarabara.
Oya, kuri iyi radio ntabwo ibyo bikwemereye.
Iyo uhamagaye umuntu bijya mu ibarabara,
kuri iyi radio ntabwo nkwemereye kuvuga amazina. Wabyumvise ibyo? Iyi radio ntabwo ibereyeho kuvuga ngo kanaka yakoze ibi n'ibi, ufite ibihe byemezo. Ahubwo baza akabazo kawe kihuse ushaka gusobanukirwa, nicyo cyonyine nkwemereye.
Halo?
Ye, baza akabazo kawe ndakakwemereye, ariko wijya mu bindi.
Niyo numva yuko uri kuranyima uburenganzira bwo kuvuga.
Oya, iyi radio ifite
oya, byagiye birakoma.
Iyi radio ifite uko ikora, ntabwo ijya mu birere gutya gusa. Turi gusobanukirwa, sobanuza.
Reka dusikirize ibyabaye hama sentare nayo izokorera.
Oya, ibyo byabaye sentare bizabyitaho. Wowe sobanukirwa, bizagenda gute, bizakorwa gute?
Nibaza yuko iyo sentare nimba yokora yokora idahengamye.
Ye, birumvikanye. Reka metre
ku mpande zose zibiri.
Ye, reka metre nigarure.
Abantu bapfuye mu Burundi ntibapfuye ku ruhande rumwe, bapfuye ku mpande zose.
Yego, noneho Augustin,
komisiyo yawe nidakwiye gusohora icyegeranyo kimwe kivuga ngo uyu mugume niwe wisobanukiwe bagira uwundi.
Uzabanze uyisome yose. Urakoze. Reka metre mbabarira. Reka metre nigarura agusobanure niba sentare abisubiremo kubera ko yabivuze, abishimangire ko izakurikirana impande zose. Metre.
Urakoze cyane. Urakoze. Nagashimire naho ariko yagiriza abantu atabyemeza afise. Yagize ati ikigeranyo cy'uwo mugwi ngo kirahenze uko ngo kitavuga mu mpande zibiri, ngo aravuga umuntu ngo w'imbonerakure ni kuri uwo muntu ndazi yuko yishwe arya kandi n'ibintu bibabaje, ariko na Pacifique ariko avuga ko ari we yamwicishije ngo niwe wa mbere yatangiye kwiyamiriza ubwo bwicanyi bwakorewe ujya muntu kumbure. Sinzi ibyemezo by'uko ari we yariwe wabikura. Kiriya kegeranyo gihengamye na gatoya, niba yaragisomye neza, niba waragisomye ugite yuko ubwicanyi basaba bwakozwe n'inzego z'umutekano, cyane cyane baravuga na sambu ya gisirikare cyangwa ibiro by'iperereza, akavuga ati n'abandi yishwe n'imigwi y'abantu bazanye na leta naho batashoboye kumenyekana, abantu batashoboye kumenyekana bakorera imigwi ijyanye na leta. Ni ukuvuga yuko ko yashoboye kuronka, kandi ugusembaza kwizi yuko abahinga bijya komisiyo ya ONU bangiye gukorera kugira ngo rero uvuge ngo bahunze zose, ahubwo twari twifuza yuko bajya mu Burundi kugira ngo leta nayo cyangwa bumva yuko batabwigiwe bayihe amakuru kugira ngo kumbwe niba bibaza ko gihengamye icyegeranyo hari ikimeze neza. Nagenda ko sentare mpuzamakungu idahengamye kugira bajya bahinga abantu badahengamye, kuko abarundi nta n'inyungu za politiki mu Burundi barondera akazi kabo bakoreye ku makuru barose, kandi baranayahiranira baranasesangura kugira babone ko nta kintu rero na kimwe cy'uko bafise intumbero yo guhengama, kuko sinabwo bubashitise. Nakumva ariko na sentare mpuzamakungu ndaguha akarorero yuko kumbure mushobora kuba mutabimenye, inyuma y'aho amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi namuza makungu ashikiriji ayo makuru ko ariko akubwi ubwicanyi n'ibyaha biteye ubwoba bishobora gukurikiranwa n'iyo sentare mu Burundi nakubwiye yuko na leta y'u Burundi iri kwisokora yashikiriza ikirego muri sentare mpuzamakungu anabyaha ibyo ndabizi ko mpora kwigira yo rimwe na rimwe bitwarira ngo abateguye imyiyerekano yakozwe y'ubuhanzi mu cumi cy'igihugu aho berekana ko ari ibintu boba barica abantu bari baragize iki mugabo babona yuko amatora agira atangure bakaba ariko byumvikana yuko noneho babonye ko atangura uwo afite ese yaba wohanura nabo nk'uko wanuye abo bahinga abantu ba leta ikorana n'abo bahinga babonye ikabemera abakiga mu Burundi bakagira amatohoza bo nyine bakabonana n'abandi bakaronka n'izo gusanga bidashobora ko kuvugana nabo kugira ngo uvuguti icegeranye kimeze neza kigihengane bakorera ku byo baronse ariko ibyo baronse barabisesabakabona ko ari inkuru z'ukuri no kumenya yuko amatohoza bakoze adahengamye kandi atani n'ugushaka gutambugira kuko nta n'inyungu yabifisemo.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda. Mbere y'uko dukomeza duha ijambo abanyagihugu, Maitre, nagira ngo wongere usigure neza akantu kubera ko twakomeje kuvuga ngo aba ngo imigwi iragirizwa imigwi ni yari itavuga rumwe na leta ari ishamike kuri leta ngo inzego za leta ni ibyo byose biri muri kiriya cyegeranyo ariko noneho tuvuye ku byegeranyo tukajya kuri sentare nyakuri iyo ntabwo ikurikirana imigwi amareta imitwe runaka ikurikirana umuntu ku giti cye
ego cyane sentare mpuzamakungu mpanabyaha ni sentare imwe ku isi nzima idakurikirana leta cyangwa igisata ariko ni sentare ikurikirana umuntu ku gace kiwe ku cyaha we nyine yakoze aha rero nkakubwira yuko ufani ibyaha igitabo mpanabyaha igitabo mpanabyaha cyo mu Burundi cyangwa mu bitamana byaha byo ku isi yose iyo bakubwiye icyaha ni krimi ni ukuvuga yuko umuntu akurikiranwa ku gace ku byo yakoze cyangwa ku byo yirengagije gukora aho ni ukugira yuko cyane cyane sentare mpuzamakungu mpanabyaha nk'uko nababwiye ikurikirana umuntu muto umuntu w'umuegefita nk'umuntu umusirikare mutoya yahawe itegeko n'umukoloneli abikurikirana ugiye amuhaye itegeko cyane cyane kuko abo batoto bato bato bo barajya barakurikiranwa na sentare zo mu gihugu wa gatatu kuko ni sentare itandukanye nakubwira rero yuko ubuye bamaze kugira icyo kiganiro sentare imaze kutomokerwa n'amatohoza n'inkuru yaronse izoshitangura gushira umwe wese icyakoze icyo yateza gutabara atatabaye icyo yikoreye n'iminyozi yiwe cyangwa icyo atabugiye yari afite uburenganzira aho rero niho izina ry'umuntu rizovugwa akagira ati ninaka yishe naka ninaka atatabaye naka ninaka yategetse yuko yatera aha yica abantu aho rero niho tuzoheza tugasomokirwa nyiri n'uwukoreye sentare ikurikirana umuntu ku gace kiwe ku izina ryiwe ikamukurikirana nk'uko ari idakurikirana leta sentare kandi dufite ububasha bwo kuburanisha amaleta.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda rubwo rucyo ndibwira ko gisobanutse abantu twese twumvise yuko tugomba kwirinda kuvuga ngo kanaka yarishe ngo kanaka yarishe dutegereze nimba iriya sentare mpuzamakungu izasohora imitahe nibwo noneho bizaba bigiye kumugaragaro icyo gihe amazina niho azaboneka kuko azakurikiranwa ku gatweke. Kuri telefone dufite Patrice. Patrice we akabazo kawe? Yego akabazo kawe.
Ego dewe nitwa Uwimana Patrice. Abandi mu Rwanda ibintu byabaye ni 2025 byabaye ndi mu Burundi nikaba ikintu kintangaza sinumva ibintu iyo abo bahinga ba onyi bakora mbega baganire n'abandi
yego
turiho turavugana buca haba kudeta yabaye mu Burundi ntibikunde jewe baturiye moto ibiko abo ni bande nabo abo bavuga ngo ni abamanifesta pacifique isakoshi irimo imashini irimo memoire yanjye yo muri universite gusa ko n'umunota byatumye hashobora gupresenta memoire bisigura yuko atana hano na hano shobora kuronka akazi wumva ibyo bintu wumva baranyise gusa gacaniho sinumva rero ingene kandi namaze no kwivuga kuri iyo radio yanyu sinumva rero amarobingi iyo komisiyo abaganiriye n'iyo komisiyo ya oni bacamo bo aho bamenye gusa kubera burya ndakubwira igikuri yo mutumire ndamubwira igikuri ego jesi ntarira igisoda carisa abantu n'ikindi mugabo nezani ndababwira igikuri burya ibi bigabe meze n'ibikenzi abantu bishwe atatu bagira jewe gushika ko no munota nta mugambi n'umwe ndirimo nta n'umwe nariko ndirenganira ivura ingorane nyinshi naravunitse ukuguru n'ukuboko nibyo hahora hambyuka mbega ninde azomvura
ye Patrice we
hama ikindi nashaka kuvuga mu mbibire gatoya
yego
ikindi nashaka kuvuga mbega burya oni ikora gute njye nta muntu n'umwe abantu bandi baragiye ko atangiye ko yumvikira mbika umugabo sinumva ingene oni yasarana ku Burundi muri 2015 kubyara muri 2015 genda kugeza kuri 1995 naba mu Kamenge igisodo kicu gitaraza kicu umuntu wese kibonye muratumva bavuga ngo hari abitwaje ibiganisho bica umuntu wese baba oni yari bihenze tureke bimwe byasitanzuze sinariho nyambe ngisuko
Patrice ibyo kubayeho birababaje ibyo
bazovuganirwa nande
yuko
yari sepeye ntacyo ndayihariza ko kubera uwo mutumire yasiguye neza yuko sepe ikurikirana ibyabayeho imaze kubaho abo bose abo bashingwa amanza bari ko baravuga abantu demikinzi mbe burya nonankate nonanse ndiko mvuga ibyo nabonye ndiho bobo burya ntibari bwavuke
Patrice hindiraho ngaho agashavuka we ntabwo ndabona ari birebire ntabwo twakabonera umwanya uhagije uretse twumvike yego urababaye reka nzagushakira umwanya wawe winigure ari nko kuwa gatandatu sibyo uzinigure utange akababaro kawe kuko ni ngombwa yuko ukavuga
n'ukuri kimana
yego ahubwo dore akabazo kawe metre nigarura numva yasubiza aba bantu bavuganye nande bari aba komisiyo bavuganye nande ndibwira yuko ibyo uko oni ikora nabyo byaba birebire cyane ntabwo twabibonera umwanya ahangaha kuri muri iki kiganiro cya muri sanga reka metre nigarura asubize Patrice ati giye uko abo bantu ntababonye niko metre aba bantu bavuganye nabande bagera kuri kiriya cyegeranyo cyabo
ngakoze cyane nagira nshimire Imana ndumva ko afite agashavu kandi bumvirije yamushikiye n'ibyaba byagenze ko ibibabaje cyane nabo bahinga bawe nibavuze ntandi aravuga yuko yagize isanganya ahuye n'abari kubagira imyerekano ati baramuturira moto igitabo cyiwe kirashira mu kuboko no kuguru ni ukuri ibyo bintu nibiba byarabushikiye n'ibintu bibabaje kandi n'ibintu ashyira byagenze gutyo nta kintu kiri kintu bikubwira ko mugabo ku byerekeye ibyo y'abahinga ba oni nagenda kwibutse yuko kuva ujya mu buri wa oni ushinzwe ikintu cya mbere wasabye gukorera mu Burundi gukorana n'abantu bose bafite icyo bakigura bafite icyo bazi ku byabaye mu Burundi baba bari ku butegetsi baba abarwanya ubutegetsi baba bari kubiyamiriza imyanzuro y'amategeko aho rero leta yaciye ivuga yuko itazokwigira yemera yuko bashyira ukuguru hasi ku butaka bw'u Burundi ikivyo nikuriye mu kanwa n'ibintu nawe uzi n'ubu leta yiciye kumukira ya muntu yaranse yuko wabahinga ngo n'ibyegeranyo byabo ngo ntibazoza mu Burundi burya rero iyo wanka umuntu uhoza ukuri hari icyo uba wiyota nicyo gituma umugore wahinga bawe baciye bafata ubundi buhinga baranditse kubupanabumenyi baratanga umuntu wese afite icadi uvuga yashikize uwo mugwi badatandukanije abari mu myerekano canke abari bashyigikiye ubutegetsi kandi umwe batandukanye yuko yorungika ubutumwa kuri iyo kurugurukana imenyicyo sakrifikishwa umuntu ubwo buhinga bwararungitswe ku mubiri bitandukanye abantu bose bafite icyo bavuga bakivuga
birantangaje kubona utashoboye kuronka ingenawe baronka nico gituma wumfasha tugasaba yuko usuhabwa ikindi kiringo kuko urabona ko wakoze igikorwa gikomeye abo bavuganye aravuganye n'umucegeranyo gikurikira hajya intanga marara bazokwerekana n'amatemonya byo banashaka n'ibyemezo impapuro zo kwa muganga n'ibintu byerekana bakoze ubwicanyi ntibibaze yuko ari ibintu bapfundikaniye cyangwa bikoreye ibintu biriho hariho rero ibintu bigoye guhinyiza iyo bavuze bati naka Pascal yapfuye gutya bafise n'ibyemezo ntibavuga ngo barabeshe kuko barabeshe bavuga uti ushima atapfuye nguyu cyangwa ntiyanyurujwe abangahaye ibyo rero mu gihe udashoboye kubihinyiza ntuvuga yuko barushe abo baravuganye kuko barandi kumenyekana mu menyi basaba yuko umuntu wese w'umurundi ahari hose ahamagariwe gutanga ibyazi gutanga ibyemezo yakoreye ibyaha cyangwa afite uwarega ko abitanga ntibatandukanije bati hagire umutekano n'ubutanga barahavuye baranagendera n'abarundi basutse ku icumu n'abahunze igihugu aho bahungiye bashwiragiye ku mihingo yose y'isi uhereye mu rugo by'aka karere byasanzwe gakikijwe n'ubundi baranagendeye kuvugana mbere n'abari mu Burundi na benshi bavuga ni bari mu Burundi baranabaha n'ibyemezo n'ibintu bitari byerekana ibyo bakoreye birantangaje kandi birambabaje kubona utashoboye kubimenya ariko nashaka utudufasha dusabe yuko ngo hama muzobonane naho wakize ikikwate ku mutima wavuze uti ni kuri uremera yuko abasirikare n'abapolisi bishe abantu atagushimiye kuko sagashishishwa muri uti mugabo mu nyuma gihe narabaye mu Kamenge ati abasirikare barishe abantu ati barica atacamira ati mbega none abo ariko bavuga umunsi ndi bari bavuke ni ukuri igihe nakubwiye nti ni ukubwira ko mirongo icyenda na gatatu ntari bavuke niba ndavuye nari naravutse umunyeshuri mugabo sinatanga kandi yuko hashobora kuba harabaye ubwicanyi kuko nubahava mbesha mvuze yuko atabwiye byabaye mugabo nakubwiye ubwicanyi bwabaye imbere y'uko isentare ibaho ifite ibintu bizokurikirana mbere n'icegeranyo cyawe ni cumi mirongo icyenda na gatanu cyarabivuze shaka uyu munsi hateza kuko sentare kriminal special probundi iyo rero twebwe icyo twakoze nagenda kubwire ko twagumye dusaba yuko hajyaho umuguru kumenya ukuri no kurekuriranira ku byabaye itandatu na gatanu irindwi na kabiri icyenda na gatatu icyenda na gatandatu imyanya yose habaye ubwicanyi nta n'umwe dushobora gukingira ikiyoba nta n'umwe dushyigikiye uko dukeneye ko haba sentare idahengana icyabaye mu Burundi ni uko abantu bashaka kuguma bumvikana mu bya politiki cyenda shyigikira bakoze ubwicanyi icyenda na gatatu itandatu na gatanu na kabiri bamenyekana bagahana nibo batumye byose biguma bibi abana bo mu myaka biga bariga biga ngo babishyura igihe yabaye irindwi na kabiri batari bwavuwe kubera atakuri kwigeze kumenyekana turakeneye rero ukuri nuko ibyabaye muri iyo myaka imitekano abakoze ibyaha baribo bose bahaniwe hama n'abari kubahanura ibiye bitwaza mu byabaye ryari nta n'ikintu bifite yuko kuba abandi barishe nawe uca wica kandi kubona batahanwe ni ukuvuga yuko niba ubutegetsi bubifitemo uruhara kuko nibwo bwanze kujya sentare ijyaho mu gushyiraho umuvuzi w'ukumenyetso no kubirekura bakanga ko sentare ijyaho ikimanda abakoze ibi byaha.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri Isanga. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku bibazo by'u Burundi, umushyitsi ni Maître Lambert Nigarura, kandi mu ndwiza tuzaba dufite n'undi mutumire umushikiranganji w'u Burundi ajweje gate kazi na muntu kuri iki kibazo cya CPI. Mu magambo makeraho tugeze ubu ngubu, byumvikane yuko iriya sentare iza niramuka itangiye gukora koko akazi isabwa ku Burundi, izareba impande zose cyane cyane ko na leta y'u Burundi yayiregeje, nubwo izasohoka nubwo leta y'u Burundi izasohoka muri sentare, ariko icyo kirego cyo kirahari. Kuri telefone dufite Bigirimana. Bigirimana we,
ndabumva
akabazo kagufi cyane, dore igihe kiraturenganye.
Akabazo kanje nari ifite nuko uwo mu metere avuga jewe imodoka baranyihiriye kumusanga kandi nibwiriye nari wayimuzi kwa muganga, hanyuma rero narabona yuko urenga kandi abapolisi bayituriye kandi simbonera kure n'abari mu mugumuko, nicyo gituma boraba abantu ingene bubigenza twebwe abarundi tukabyumvikanira kuko nubundi tugiye turihanira umwe wese avuga ngo uko yabibonye twese byatubabaje ni byinshi hariho n'umwana w'uwanje nawe nyine bateye ibuye arakomereka ku kuguru n'ubu kuguru bamusigiye mu icyuma none ntaho ubonye ko bataza kumbaza nanze ngire ntange iciyumviro abantereye amabuye abana saba polisi kandi simbonera kure ariko abapolisi nibo bafashije no kuntwarira uwo mwana kwa muganga abapolisi nabo nyine narabonye benshi yuko bakomeretse hari n'abapfuye nabo nyine ntibabavugira nabo nyine
oya leta irabavugira kubera ko yatanze ikirego muri sentare metro ligarura yabivuze bigira imana we urakoze ahubwo nyine ubwo ngubwo nimba wakurikiye ikiganiro neza ndumva wasobanukiwe ko no mu Burundi mufite akazi gakomeye cyane ko kubutungane ni ukuvuga rero yasabye ko abantu abarundi bose ni ikibazo cyanyu mubigira mu ruhare hanyuma ubwo ngubwo mukazareba ukuntu ubwo butungane buzakora ndagushimiye bigirima
nabo mwakoze mugani nuko bukumviriza abarundi na twebwe twese ntibumvirize abantu bakenyi bagomba kuguma badusubiza mu byahitiye bya kera twe nabyo dukeneye twebwe abajene
ariko ubutabera urabwemera ubutungane
nabwo burakora mugabo benshi ntibabwemera
wowe ku giti cyawe ubutungane urabwemera
ndabwemera burantunganiriza bwarantunganirije nka amatongo nabo twatase nyine n'abanyije amafaranga n'ibintu nyine baba bari nyine twama twatase baradutunganiriza nanza zitanu zose maze kujyamo zose ndabona yuko bigenda neza kandi nta widoga
yee ufite amahirwe bigirima urakoze cyane
yego namwe murakoze
yee metre dushigaje iminota ibiri muri iyi minota ibiri duha umwanzuro twanzurira
urakoze cyane ahubwo jyewe numva bigima bintavuze ari ibintu bidatandukanye n'ibyo Patrice yavuze bikaca ahubwo bimba icyizere tugatumirira abantu bose ibaza yuko bataronse akageze kuko bashyikiriza ibyabashyikiye bashobora kurega uwundi mu bihumbure ibaza yuko wibagiwe yuko bavugana n'uwo mugwi na cyane cyane bagasaba leta yuko yokwemera k'uwo mugwi ushika mu Burundi kugira ngo utohaze ibintu byabaye twe turashyigikiye yuko abarundi mwese mubona yuko akwiye yuko havuga ukuri iyo sentare mbere ni sentare idahengamye ni sentare nta murundi arimwo ushaka bazoza bagira amatohoza yigenga mubarege abo mwumva mushaka kurega mugabo mwemere yuko sentare ikora havuga rero y'abapatishe babigira imana nimwemere ndabasabye mumfashe dusabe yuko yongera ikiringo ujya mugwi kuko uwo munsi niwo mubiri ko birabandana ibica n'inyumba urahagarara babandahe basohoza musabe yuko leta ibuze kubera iki none mwemera kujya mu barabara musaba yuko ngo atamuhinga wawe aza kandi nimva hari ibyo murega abandi yiga kuba ariko kajyo keza ko kubishyikiriza mukabareka bagatohoza mukababwira namwe ibyo muri bundi mugwi nibwo butungane niko buzohera niho hazoheza hakaboneka icyegeranyo bose bifuza n'intahe igakubita mu ruhanga abakoze ibyaha nibyo nizo bikwiye havuga rero ikintu ni umuhanura kumbure niba yibaza ko ataronse akajya ko kubonana n'uwo mugwi navuze yuko wari wasabye ababishoboye bose yuko bogira yuko bawurondera ni ukuri jye ndashyigikiye ko bawurondera nk'uko na leta yari yitwaye hama mu nyuma ntituzi ko yaretse yatanze n'ibirego ahubwo yokugurura imiryango ikareka abahinga bagatohoza ibyabaye igatohoza ku migwi yose twe turashyigikiye yuko haba atakudahana gusubira mu Burundi ku byabaye imyaka iyo ari yo yose n'indimi
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane by'umwihariko kandi nshimiye umushyitsi wacu tumaranye iyi saha yose Maitre Lambert Nigarura umukuru w'urundani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa kongera gakorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ahagarariye kandi isekeza ry'iminsi ijana ryitiriwe ubutungane mpuzamakungu mu Burundi iryo sekeza rigamije gutera inkunga CPI kugira ngo yihutishe amatohoza kuko u Burundi bugiye kwisohokamo iyo sentare ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka kandi nanone mu cyumweru gitaha imundwiza rero tuzagaruka kuri iki kibazo cy'iyi sentare n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazi na muntu ndabashimiye cyane mukanya na makuru Maitre Lambert mugira umugoroba mwiza.